mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese, muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere, itariki 30 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018, muri studio 5 mu Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Iruhande y'ibyo tugasaba n'amatohoza, kuko siwe wenyine mwarumvise ibyavugiwe ubutihinda, hari n'ibyavugiwe no muri iyo komine nyene ahantu hafi ya Pierre Livingstone, hari ababivuze barahazi barahari.
Uyo ni Pierre Celestin Ndikumana, arongoye umugwi w'abashingamateka b'amizero y'abarundi mu nama nshingamateka. Asaba amatohoza yimbitse ku munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD warengukijwe imbere ya sentare kubera amajambo yavuze ku wa gatandatu w'iyindwi. Turangije iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini, harimwo n'iyerekeye mu ntara ya Gitega, aho iriko irakora igikorwa cyo gukura abana bakunda kwitwa ba mayibobo mu mabarabara. Turazibashikiriza, tubahaye ikaze mwese. Umunyororo w'imyaka 3 nicyo gihano sentare yaciriye umunywanyi wa CNDD-FDD Melchiade Nzofa Barushe. Hari mu rubanza rw'ikiburiraho go kuri uno wa mbere. Ubwo rubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho afungiwe. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma y'umunsi umwe ari mu ibohero rikuru rya Mpimba, Melchiade Nzofa Barushe, umunywanyi wa CNDD-FDD, yarengutse mu rubanza rw'ikiburiraho kuri uno wa mbere ari mu mwambaro w'icyatsi kibisi, aherekejwe n'umwunganira. Babanje kwanka kuburanishwa mu rubanza rw'ikiburiraho uwo yigeze gushingwa amabanga y'igihugu, harimwo no kubicegera c'umunyamabanga mwishikira mu biro kwa Perezida Nkurunziza, akurikiranwa ku caha c'iterabwoba. Iryo terabwoba niryo kwigenekerezo rya 15 kuno kwezi kwa kane mu nama yaremesheje ahavuka imutumba muri komine Kabezi, intara ya Bujumbura. Nzofa Barushe yagerezwa ko yashikirije ko utazokwemeza ibwirizwa nshingiro azotabwa mu kiyaga Tanganyika akazoribwa n'amafi. Ayo majwi yanavugirijwe mu ntara y'icese kugira uhagerezwa agondozwe mu gihe yariko yiregura ko atigeze avuga ko hari abazotabwa mu kiyaga Tanganyika nibatemeza ibwirizwa nshingiro. Umushikirizamanza yakomeje kubwira Nzofa Barushe kugo rubanza rwabaye gukibiriraho kuko ariho byari bikimenyekana. Ibitabujije kwasabirwa n'uburanira leta umunyororo w'imyaka 6 n'ihadabu y'3,300 y'amafaranga y'amarundi. Inyuma y'umwiherero w'abagize intahe, Nzofa Barushe yaciriwe umunyororo w'imyaka 3 ku caha yagirizwa cyo kugumura no gutera ubwoba abo yise abakeba ba CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD usa n'uwakubuye amaboko ku munywanyi wawo, kuko nabo wari waje kumushengeza mu butungane. Indishi y'akababaro ingana no miliyoni y'amafaranga y'amarundi yari yasabwe n'uwunganira uwo mugambwe wiyamiriza ko utamutumye gutoteza abatavuga rumwe nawo. Ku bisabwa n'uwunganira uwo muryango wa politike, sentare yabwiye uwawuburanira gushingisha urubanza. Uwunganira uwashengejwe atashimye kugira icyo abwiye abamenyeshamakuru, yashikirije ko atashimye ingingo ya sentare, yavuze gusa ko we n'uwo uyunganira bagiye kunguruza. Mu runani mizero y'abarundi barashimishwa n'ihagarikwa ry'uwo yagerezwa guhohotera abo batavuga rumwe mu vya politike. Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari uwo wenyene mu bari mu mugambwe CNDD-FDD akoresha imvugo nk'iyo muri kino kiringo. Warongoye umugwi w'abashingamateka b'amizero y'abarundi.
Ivyo bintu twaravyumvise mbere twabihonse kare, kuko abanyagihugu bariko barabibwirwa vyarabateye ubwoba, batangura kudutelefona bati yamara twe turagowe turapfuye, bavuze ko bazoduta muri Tanganyika. Muti none twakiriye gute ifatwa giwe canke ifungwa giwe? Twavyakiriye neza, nivyo twama dusaba. Uku kudahana nivyo bituma ivyaha biguma bigwira mu gihugu. Twebwe rero uguhana turagushigikiye gose, kandi ivyo yavuze birengeye gutahura k'umwana w'umuntu. Ariko kandi iruhande y'ivyo tugasaba n'amatohoza, kuko siwe wenyene mwarumvise ivyavugiwe ubutihinda, hari n'ivyavugiwe no muri yo komine nyene ahantu hafi ya Pierre Livingstone hari ababivuze barahazwe barahari n'ubutungare bwo bandanya bugakora n'amatohoza kuko ico kintu caravuzwe muri yo komine hatari hake siwe wenyene yabivuze kumbure kugira ngo ubutungane bukore kuri bose ubundi uko tuvyakira tuvyakira neza ko umuntu yakoze icaha umuntu yagumuye umuntu yahagurukije abantu ngo bicane batabwe mu nzuzi murumva ko byukuri yarakwiye guhanwa nyene kandi aho ubutungane bwabyifashemo neza
eka ni nama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko n'andi mabi mu Burundi iyamiriza ibyashikirijwe na Melchiade Nzopfabarushe itangazo yatewe ku gikumu na Jean Rodier Mutabazi arongo iyo nama kuri no wa mbere rifise akamuritera abanyepolitike baba abigisha gutora ego canke oya mu matora y'ibwirizwa shingiro yimirije basabwa kwirinda ico cyose cyuza gicanishamwe Abarundi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje mu Rwanda nyuma y'igihe hibonekeje imyerekano mu nkambi y'impunzi ya Kiziba umushikiranganji ajejwe impunzi mu Rwanda amenyesha ko hari ingingo zafashwe kugira ngo bagerageze kugarura umutekano muri iyo nkambi turi kumwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana atubwire zimwe muri izo ngingo zafashwe n'ubushikiranganji Claude buducira ku mayange ivyashikirijwe n'ubushikiranganji
murakoze Oriane ministeri y'ishingi impunzi n'imicungire y'ibiza kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo ryavuye mu buvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda rivuga yuko hamaze gukorwa iperereza ry'ibanze igenzura ry'ibanze ngo byagaragaje yuko kirisha inyuma y'imyigaragambyo ari komite ihagarariye impunzi yari ifite inshingano zo gufasha mu inozabikorwa aho kuzuza izo nshingano igakomeza gushishikariza impunzi kwigumura ku nzego z'ubuyobozi bwa leta ndetse n'abafatanyabikorwa bikababuza kugera mu nkambi bigatera akavuruvayo mu nkambi bigateza umutekano muke mu nkambi ndetse no mu nkengero zayo ministeri rero yafashe icyemezo cyo guhagarika komite ihagarariye impunzi mu nkambi ya Kiziba kandi icyo cyemezo kigahita gitangira kubahirizwa guhera kuri uyu wa mbere nka kimwe mu byemezo byo gusubiza ibintu ku murongo n'iyubahirizwa ry'amategeko mu nkambi ndetse no mu nkengero zayo
none iyo komite hari iyindi yoba igiye guca iyisubirira buno nyene hari iyo yari isanzwe iteguwe kugira ngo iserukire izo mpunzi
muri itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ntabwo birimo ko hari iyindi ihita isimbura ariko uko bisanzwe bikorwa nuko buriya hagomba kuzategurwa amatora ya komite izasimbura iyo ngiyo hanyuma hakabaho guhererekanya ububasha indi komite igakorera mu ngata iyo ngiyo yeguzwe kuri uyu wa mbere
barageza ko iyo komite yoba yagumiye abanyagihugu hari izindi komite iyo komite yari imaze igihe kingana gute ikibazo cyari gihagaze hehe neza na neza kugira ngo iyo komite ihaguruke abari ifata ingingo yo kuhagurutsa kugumura abanyagihugu ari izindi zahohoze imbere y'iyi
ngira ngo oyame iyi komite yari imaze amezi atarenga ane kuko yagiyeho mu mpera za 2017 mu kwezi kwa 12 nabwo isimbuye indi komite yeguzwe nanone ndetse n'uwari uyihagarariye wari uhagarariye komite nyobozi y'inkambi nawe agatabwa muri yombi yabanje yafungwa iminsi igera ngo kuri 15 nyuma aza kurekurwa ahita asimburwa n'iyi komite yari ivuyeho bivuze ngo rero ntabwo ari ubwa mbere kweguza komite y'inkambi hariya bibayeho ariko ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda bavuga ko iyi komite ariyo yatumye imyigaragambyo yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yanaje kugwamo abantu kugeza n'ubu ngubu ngo iyi komite ariyo yakomeje kugumura impunzi izishishikariza gukora imyigaragambyo no kwigomeka ku buyobozi bwa leta ndetse n'abafatanyabikorwa
ni ukuvuga ko ibaye komite ya kabiri ikuweho none impunzi zo zibivuga ko iki zipfuze iki
ngira ngo mu kanya gatoya maze kuvugana na vice perezida w'iriya nkambi ya Kiziba mubaza uko bakiriye iki cyemezo cya guverinoma y'u Rwanda ambwira ko bo kweguzwa nta kibazo babifiteho kuko n'ubundi bari basanzwe ari abakorera bushake ari abakozi badahembwa ahubwo bakoreraga ubuvugizi abo bagenzi babo b'impunzi bari bahagarariye bavuga yuko uko kubavanaho ntacyo bo bibatwaye ahubwo basaba yuko nubwo leta yabavanaho ku buyobozi ariko yakwihutira kureba ibibazo bafite ikabikemura kuruta kurebera ikibazo mu buyobozi kuko abayobozi ari abavugizi b'impunzi bagenzi babo nkuko perezidante amaze kuyimbwira mu kanya
barafite icyizere none yuko ibibazo bariko barasaba muri iyo myerekano bishobora gutorerwa inyishu haba kuba bafise yo komite cyangwa batayifise hari cyizuro bafise izo mpunzi
abo bavuga yuko nk'ubu ngubu ahamaze iminsi igera ku 10 igipolisi kigose inkambi ya Kiziba ndetse mu masaha ya mbere ya saa sita ubwo navuganaga nabo bambwiye yuko hari umwana umwe wakomeretse akubiswe indembo mu mutwe ubu ngubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro bya kuri Centre de Sante ya Kiziba nibyo ngibyo bavuga yuko nyine niba leta ishobora gushaka uburyo yabikemura ibinyuze mu nzira y'ibiganiro no gushakira ibibazo yabisubizo ibibazo bisanzwe bidugarishije umuntu
urakoze cyane Claude Ganza munyamagana ngaho mu Rwanda uze kudukurikiranira hafi iyo nkuru uduhihe mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze
muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu ntara ya Gitega iyo ntara iriko irakora igikorwa cyo gukura abana bakunda kwitwa mayibobo mu ibarabara mu gisagara cha Gitega imbere yo gusubizwa iyo baje bava hari kibanza begeranyirizwamo kugira ngo bahabwe inyigisho z'ingene bo kwigenza basubiriye mu mitumbi wabo Abashika 48 nibo bamaze gushikanwa muri icyo kigo aho bamara iminsi 3 babayeyo bahabwa izo nyigisho abatari bake baramaze gusubizwa iwabo ariko kandi abenshi baratoroka muri icyo kibanza bahabwa mu nyigisho kubera badashaka gusubira iyo baje bava ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Ni mu ntumbero ya leta y'u Burundi yo gukura abana mu ibarabara n'abandi bantu bose basegerereza mu ntara ya Gitega icogo kiramaze indwi kiriko kirakogwa aho abana bo mu ibarabara 48 ari bamaze kwegeranirizwa mu kigo cy'ishyirahamwe rifasha abahamutse TAS imbere yo gusubiza iyo baje bava babanza guhabwa inyigisho zimara iminsi 3 bafungurirwa kandi bararayo Venus Imana irambona mu matari w'intara ya Gitega aratubwira icyo gikorwa kiriko kirakogwa
ariho abo abatei babo cyane abari basanzwe batunze baza gutora mugabo ni bake hariho bamwe basanzwe ari imvukira z'intara ya Gitega n'abandi bimvukira intara ya Karusi abandi bava i Murambya n'abandi bava i Mwaro abo rero bariko baronswa inyigisho bategure yuko yazo bashaka nabo miryango bazoheza bumve yuko batasubira kuva miryango ariko iruhande yaho turiko turagira rutonde ariko umwidondoro w'umwe wese ahava n'ababyeyi biwe kugira ngo mu makomine badufashe gushikira ababyeyi nabo nyine banze bategurwe hanyuma tuzobashyire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yasubira kujya mu ibarabara
Venus Imana irambona abandanya menyesha ko abatari bake mu basegereza canke abana bo mu ibarabara baciye banyegera bamaze kumva umugambi wo kubakura mu ibarabara abandanya avuga ko uwo mugambi uzobandanya bose bakabakura mu mabarabara bamwe muri abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene
naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo intagira ibyo bose n'utwongera kubera ndashima Imana
none turonka bigenze gute
naturonka nyine ngiye nyine nko gukora ndose nk'akazi nkagakora harakazi nyine ko kwikorera imizigo
abandi nabo baje mu ibarabara kubera ingorane ziri mu miryango
byo papa nabo mu barapfuye hanyuma kubera batatu bacare bari basigaranye amatongo bacabangira ngo ntituzagabura ngo amatongo yose ama ndababuranya mbuza amara kubaburanya cyangwa batekana igira mu muji
aho abiwacu bifukana mama fashe baguma batwirukana kandi mama nawe agiye kwa mawe wiwe ngiye ribemera abo bahungu ko atujyana turi kumwe abo bandi bahungu bashya bazabaratwirukana kubera ubu ari wundi mukobwa atacyavukana abo bandi umujango wa papa warafuye nika mu wambere papa wanje nawe amakaye yacatara henda migisha kwacatara yatabagura ayasika mu mata kubera nawe makaye nayo umuntu bari bampaye kandi no kwishura naho bari banyandije naho mu munyu kandi ngaje nana kimwe no bawo kandi no tekereza bagume bantu bubi kuko aho bantu bwo kandi n'umuntu manje kwiyara ba
bamwe muri abo bana barashimiko bafashwe muri ico kigo kandi baremeza ko baronkera indoro nziza
barangaburira bakamani pinki amako bakamani pinki
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ko abo bana bakeneye umwanya munini wo kuba muri ico kigo kugira ngo bahabwe indero ariko ko hacaze ikibazo cy'uburyo
ariko muraganira urabona yuko bafite ibyumviro by'ukuri bigaragaza yuko atandeo baronse mbere yo haziko yaba rero uburyo bwa bidushoboza twamashije umwanya n'imiburiburi nk'ukwezi bangara bariko barimba ariko bica bigorana kubijyanye n'uburyo
igiteye amakenga ni uko bamwe muri abo bana bemeza ko bafashwe neza mu kigo ariko ntikibuze ko batoroka ikigo bagasubira kugaruka mu buzima bwo mu ibarabara abashika batanu muri abo bana baramaze gutoroka ico kigo bakisubira mu buzima bwo mu ibarabara si rya mbere ibikorwa nk'ibyo bikozwe mu bisagara by'igihugu ariko inyuma y'iminsi mike abo bana barongera kwibonekeza abize iby'imico n'imibano babona ko bakwiye politike yagutse yo gufasha abo bana gusubira mu buzima bwo mu muryango ndetse bakanategura n'imiryango izobakira kugira ngo imenye uko yofata bene abo bana mu gisagara cya Gitega abenshi mu bagenda basegerereza ataba umugabo bafise bari mu bwoko bw'abatwa baturuka ku musozi wa Zege uhana mu gisagara cya Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 29 z'uku kwezi kwa kane, Abarundi baributse imyaka 46 irangiye habaye ubwicanyi bukomeye bamwe bavuga ko ari ubujonya bwoko byakorewe Abahutu mu mwaka w'1972. Urubanza rwo kwibuka abaguye muri ubwo bwicanyi byabereye inyambeho muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatanu, naho ni ukuvuga ko ku munsi wa gatanu ishyirahamwe ACE Genocide Canada rizotunganya ibirori byo kwibuka ubwicanyi ubwo bwicanyi nyene bizobera mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye mu kanya na Frederic Nzeyimana aserukira ishyirahamwe rivugira Abahutu bishwe mu bwicanyi bwo muri 72 hamwe na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ACE Genocide rivugira Abatutsi bishwe mu bwicanyi bwabaye uwo mwaka nyine w'1972. Abashinga nawe bose baba mu gihugu cya Canada muri iki gihe. Reka dutangure twumvirize Frederic Nzeyimana avuga ukuntu ibirori by'ejo bizoba byari byagenze.
Ibirori byo kwibuka abapfuye mu mwaka w'1972 yahitanye abantu benshi harimo n'umubyeyi wanje, abantu bashika ku nusu y'umuriyoni mu Burundi ubwa collectif de surviving team du génocide de Hutu 1972 iyo ndongoye byabaye ijo ku nyambeho kaba hari itabye abantu bambwiye mu mwanya weza bambwiye ko bashika ku majana abiri cyangwa hafi amajana atatu. Mugenzi wanje aserukira Burundi icyo nubabwira je nakurikira byariko biraba hano muri Canada munyamafoto munyabantu abadamu abantu bagowe abantu bato bato bose baje kwibuka abantu bacu n'ibisabisho byabereye jenerakoro ya mosuzi mbonye ivyo bindi Imana iriko iradufasha mu Burundi bikaba bishobora kuvugwa kandi twari twarahujijwe kurira canke no kwibuka umuntu nawe wari umuvyeyi wawe.
Namwe Emmanuel Nkunzimana mu duce ku mayanga ibitekanijwe mu kwibuka abagandaguye mu gihe kimwe n'amajanicera 2022 aho ni ku munsi wa gatandatu murindwi.
Murakoze cyane. Nange ndi mu Burundi ndi mu gatandatu.
ishirahamwe ryacu ATR Genocide Canada ku munsi wa gatandatu tubakoranira i Ottawa kugira twibuke yuko mu mwaka w'1972 ishirahamwe ryitwa ubu ryari ryateguwe kumara guhonya ubwoko bw'Abatutsi ryari rimaze imyaka rikiragiza inyandiko ryari rimaze imyaka ritoza intererano kugira ngo ihamirize Abahutu ngo bikure ku ngo icyo bita intwaro y'agaciro y'Abatutsi. Hanyuma rero kubera uwo mwaka batanguye iyo tariki n'icyenda cyane cyane mu ntara za Rumonge, Nyanzara, Keka n'Ibujumbura bakica Abatutsi bakuza ko bikaba ari ibyibonekeza yuko kwari kumara Abatutsi. Ariko rero kubera ibihe tugezemo twebwe twashimye ko uyu mwaka icivugo twocerekeza ku kibanza cy'ubutungane cyo kwibuka abacu bagandaguwe bazira ubwoko no kwibuka abandi Barundi bene wabo baguye mu mporero kubu igihe cyo guhasha abagomba kumara Abatutsi kugira ngo ntitubyitiranye no kurondera ibibanza muri politiki. Twabishyize mu Gifaransa tuvuga yuko ten ari le devoir de mémoire et la recherche de justice surpasse le calcul politique.
Abanywanyi benshi reka bashaka kushikiriza ibyiyumviro n'ibibazo muri aka kanya turi kumwe na Innocent. Muri neza muri heka Innocent
muri kanya kanya ndi ngaha mu kanya yose mu kigakara cya Bucyogoro.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ni kibazo hamwe n'igitekerezo.
Yego duka ku ijambo.
Yego tuwumva ko bakwiye kwibuka Jenoside yagiriwe Abatutsi muri Canada muri Ottawa. None kugeza ubu kwaciye imyaka myinshi amatohoza amaze gukora ababikoze ni bande ko badashinze cyangwa ngo bahanwe? Yego n'abasize inkonya y'ubwoko by'Abatutsi ni bande babikoze ko bataca imbere y'intahe ngo babakubite intahe mu gahanga? Hama nkavuga ati ni kubera iki bashimye kwibuka abo babo muri Canada ho kuza kubibukira ino mu Burundi kandi mbona n'umutekano ino mu Burundi ukwiye? Icyo nicyo kibazo nari gifite ati abakoze icyaha byose muri kiriya gihe bafatwe bagakubitwe intahe mu gahanga, hama natwe dufatane mu nda yaba Umuhutu n'Umututsi dufatane mu nda kuko ubu turi bamwe kandi ubu dutekanye dutemberanira hose ubu atangorane.
Murakoze Innocent. Reka duhe ijambo Idefonse. Muri neza? Muri he Idefonse?
Ngenzi Kigali mu Rwanda.
Izina ryawe ni nde?
Gusa iyo turebye abatutsi nyine mu Burundi,
Idefonse izina ry'iki?
Yego nibyo koko, ntawajyaho nyine ngo ahakane ko muri ibyo bihe byose abatutsi batwitwaga cyangwa se ngo ahakane ko mu bihe byabibanjirije na nyuma yabyo nabwo abahutu batishwe. Nubwo wenda nta matohoza aba yarabaye adafite abogamiye ngo agaragaze ngo ubu bwicanyi ni jenoside, ariko ikibazo si ahubwo usanga hari aho bashaka gukoresha jenoside ijambo jenoside mu bisa n'ubucuruzi. Ese kuki bataza nanga mu Burundi ngo bahibukire banasabe nayo matohoza abe mu buryo bw'ukuri, hanyuma ubwicanyi bwibuke mu buryo bwabwo? Ese ubundi bwiswe jenoside kwenda ari izina ry'abazungu abirabura cyangwa abarundi nta buryo bafite bwo kwita ubwicanyi bwabo kugira ngo ubwabo bamenye inyito babwita bamenye n'agaciro babuha ko n'ubundi ari amaraso yabo aba yarabavuyemo. Igisigaye rero njye mbona icy'abarundi n'abandi bose hano muri Afurika bakwiye gukora, kuko twamaze kubona neza ko hari abanyamahanga bashaka kudushyiramo za jenoside kugira bazigire ubucuruzi cyangwa se babyifashishe bafata ibihugu byacu uko biboneye.
Reka duhe abashingantahe ijambo bagira icyo bavuze ku byo mushikirije, ku byiyumviro mushikirije. Mushingantahe Frederic Nzeyimana, dutangwe kuri wewe. Innocent na Defense baravuze cyane cyane ku byerekeye amatohoza, ni bande urutonde rwazo rw'abantu batunganije ubwo bwicanyi? Reka muce mwivuga ku ijambo no ku cyimvire cyashikirijwe na Defense. Duhe ku ijambo mu kanya gatoya cyane, umunota umwe.
Collectivité de survie victime du génocide Hutu, kubera Burundi batanguye ibintu bya Commission Vérité et Réconciliation, twiteze yuko ibyo bazoshobora kwegeranya bizoshobora kuvuga neza ari ibiharuro byo duharira ko ari iby'abishwa bari ko zabuze bizovuga bazoshobora kutubwira neza ko aho tunabatutsi ibyo byovyo gihe bazotanga raporo twiteze ko ibyo bintu bizosokoroka mu buryo tudasubira kubiharira mu Burundi. Cyo ni kimwe. Icyakabiri ibyo bivuzwe
defense
niwe yavuze iby'ubucuruzi,
yavuze iby'abanyamahanga,
iby'abanyamahanga bivuze ntacyo nabyemera kubera ugarutse inyuma no muri ibyo nyine bya ibiriko biraba ubu n'ibyabaye bwa mbere ari hantu bifataniye ntabwo idakubwira nk'itangura ababirigi nyine barimo mu bintu byabaye mu Burundi agaca ahongera ko nuko n'ibyo mvuga ku bahinzi n'abahindi baratutse ubwa mbere mbwa bari abagize abatutsi hama babagira abantu ubutegetsi hanyuma baca bakora ibyo bakoze amahanga barimo nyine barafite ikintu badandaza ibyo nibyo badandaza hano nibyo numvise na Emmanuel badandaza hano muri Canada mugabo ndashobora kuvuga yuko atazitabonye muri ico gihugu.
Egome Emmanuel Nkurunziza, namwe ku vyumviro n'ibibazo vyashikijwe na Innocent na Defense, duga ku ijambo.
Murakoze cane. Reka mpere ku kiciyumviro kikumba kubiye hamwe icokorwa ni itohoza ryigenga, ni ukuvuga ritarongowe n'abagenye n'abahembwa n'irya leta igizwe na CNDD-FDD. Ikinda kivuze kubera uwumvirije Nzeyimana cyangwa na bagenzi be umenga Severe kurya ari ubu ibyo ari igisinyisho yavuze kubera ikinda kivuze gutya ku ngingo yo kuvugana no kumenya ukuri naje ndahagaze ni kuvuga sinanse ko haba Vérité et Réconciliation mugabo ikomisiyo igizwe n'abahenza n'ubutegetsi bwa CNDD. CNDD ni umwana wa Frode kuko CNDD yashinzwe na biro politiki ya Frode mu icana na gatatu kuri Club de la Tanzanique nk'uko tubisobanura mu ikipe rya CNDD umwe wari wagize biro politiki ya Frode. Frode ubu yaje iguye muri ubu de ya 69 ari yo ikomoka muri ubu no mu 70 ari niyo yayo yari yararitse kumara abatutsi ibyo byose nta n'umwe ndiga numva muri we bavuga bati abantu tubakomoka ko umwisi ntawe nayo Prosper yari umupalite rutsi niyo yigeze kuvuga ati yarayitandukanye ijyanye ku isanga rero yuko ari kontinuiti kuva mu ntango nicyo gituma ariko ndavuga nti kuri dutohoza ariko yakeneye umugabo apanakorerwa n'abakozi nawe ushobora kwicira urubanza utubazo dukurikije ngarutse bati kuki ntuze ati ni bande bagize ubwo bwicanyi nama bikwivuga habuze abantu maze basigaye dutohoza ngo naka na naka umugabo bararitse ubu nayo ugomba kwishyisa babandanije ibikorwa byayo ari nabo na cyangwa nzi kuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu ryabo risaba 93 ya Frode rikomoka muri mu yateguye igashyira mu ngiro umugambi wo kumara abatutsi igahava inahereza ishinga umuntu ubandanye rero CNDD-FDD nibyo kuvuga rero ngo resakitore bene kubikora aho sindahagarara biribonekeza n'umwana yoruca ni hamwe Bujumbura nyene hatwara bene ko barakoze nako data wanje bagize igihonya bwoko ni mumvuze nishira nkuko babikora ikibazo gikurikira ati mbega kubera iki mukobwa muvuga mu gifaransa jenoside kandi kuri ubu ari ijambo ry'ikizugu. Yego warakoze cyane kuko nagomba naho nteze amategeko na mbagarare ku bintu bya justice cyangwa byatwa icyaha ntigihagaze ku bwene bakivuga mu rurimi runaka cyangwa runaka ni kubera nyine kubwitegura no gushyira mu ngiro rero mpamora
Icho kigandiro rero cyose kirekire murashaka kukironka kuri site ya internet tubibutse ko ari www.radioyacu.voa.com aho rero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.